It's another war music. War music magic. Your boy Hub J. Mose Cloud Kumapesa. Let's go. Ewanje niye wawe otagu wawo baye mumutima. You look so nice. Okule kaga basasa badedua. No worry na mikisa yanje. No worry mu future yanje. No worry na mikisa yanje.
Love Yahweh.